Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro hani Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankosi ndabaramukije inshuti mwese ikaze kuri radio yanjye.
Je uko numva byagenda nuko uriya muntu bamufungura bakamushakira n'impozo amara none se kwa baramwisha umuntu bakanamufunga urabona ari cyo bimanze
turabantu nyine bo mu cyaro n'icyo gituma baturenganya tugahera hasi ntumenye ubarize ikibazo cyawe
abo ni bamwe mu baturage b'inyamasheke bavuga uko babona bimwe mu bibazo byabo mu cyaro iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo hiyerekeye amande ashobora gucibwa abatazatanga amafaranga y'ubwiteganyirize mu kwivuza mu Rwanda niyerekeye abakekwaho kurwanya ubutegetsi mu Burundi turazigarukaho mu kanya mugume ku maradio yanyu mbere yaho ariko Alphonse ndakengurukiye hagiye kubanza ababwire hamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi Alphonse waramutse neza
Mwaramutse neza ejene mwaramutse mwese muri komara kwirikira ano makuru reka tuyahendele muri leta z'umwe za Amerika President wa leta z'umwe za Amerika Barack Obama yari yemeje gukorana na ministre wa mbere wa Canada aheruze gutogwa Justin Trudeau mu gihe yariko aramukeza ku telefone ku nsinzi y'umugambwe wiwe ico gihe baronsa akanya ko kuvugana ko bazokorana mu bijanye n'ihindagurika ry'ibirere hamwe guteza imbere ubudandaji ibindi bavuganye na Justin Trudeau nivyerekeye amasezerano aherutse kuba hagati ya leta z'umwe za Amerika n'ibihugu byo mu karere kiba hari Pacifique n'ingene boshira mu ngiro ayo masezerano barumvikanye kandi ko bazokorera hamwe kugira ngo basenyere ku mugozi umwe mu nami zobera I Paris mu Faransa mu kwezi kwa 12 kuko ibazo c'amasezerano mpuzamakungu kwihindagurika ry'ibihe Justin Trudeau rero ni wagiye kuba ministre wa mbere wa Canada kuko umugambwe wiwe watsinze wari kubutegetsa rukomba amazi ku bashinga amateka ijana na 184 kuri 199 ku ntebe amajana 338 zigize inama nshinga amateka ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi zarinjiye muri Slovenia guhera ku munsi wa gatandatu zivuye muri Croatie bica bituma ico gihugu gihangana n'ikibazo c'impunzi ku mupaka wacu mu bumanuko Abategetsi bavuze ko izishika ibihumbi bine zirimo inzoya za n'abana bakiri bato zashitse muri Slovenia ku munsi wa kabiri biyongera ku bandi ibihumbi 8 bashitse ku munsi wa mbere President wa Slovenia Borut Pahor yavuze ko agiye kongereza igitigiri cha polisi boja gukorera ku mupaka wa Croatia kandi ko yiteguye kurekura igisoda kugira ngo kije gufasha igipolisi mu bikorwa byo gufasha gutunganya umurindi w'impunzi zinjira ari nyinshi Ministre w'intwaro yo hagati we yavuze ko igisoda kitazoba gifise ububasha bw'igipolisi kandi ko kizokoreshwa n'abapolisi bazoba basanzwe bakorera muri ako karere. Leta z'umwe za Amerika ziriko ziragerageza gusukamwo mabisi mu mishamirano iri hagati ya Israeli na Palestina aho abantu bashika 50 bamaze gupfa muri zindwi zibiri gusa. Ivyo byatumye umunyabanga wa Leta z'umwe za Amerika ajejwe imigenderanire John Kerry afata urugendo rwamujanye mu bihugu bya Arabu no mu bihugu bya Buraya mu rugo rugendo John Kerry yatanguye ku munsi wa gatatu azoronka karyo ko guhanahana ibyiyumviro ku bibazo by'umutekano n'abategetsi b'ibihugu basanzwe bafashanya bavugane kandi n'ingene umurwi w'itarabwoba Islamic States ubangamiye ibihugu hamwe rero n'umudugararo urangwa mu gihugu cha Syria no mu gihugu cha Ukraine abandi bazohura ni bagenze yo mu bihugu bya Arabie Saoudite muri Turkiya, mu Rusiya no muri Yordania. Abazobonana kandi na ministre wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu hamwe na president wa Palestine Mahmoud Abbas. Igisirikare cha Iraq caragaruje umuheto igisagara cha Beji kiri mu manuko bwa Baghdad umugwa mukuru w'ico gihugu. Ico gisagara ni ngirakamaro cyane guko cimbura kandi kikanahingura n'ibitoro. Cyahora rero mu minwe y'abarwanyi b'aba Islamic States ingabo za Iraq vyazifasha umwaka kugira ngo zikibohoze. General Yahya Rasul arongoye izo ngabo nta byinshi yashatse gushikiriza kubijanye n'iyo ngwano ariko Major Mike Filanowski umwe mu bavugira igisoda cya Amerika yamesheje ku munsi wa kabiri ko abasoda ibihumbi 15 b'abanyayirak bafise mu minwe ico gisagara kwicara igisigaye kwari gukubitira mu bisaka bya nyuma aba Islamic States boba binyegejemwo muri ako karere amasezerano twokwita nk'umwumvikano w'ingene indege z'ingwano za leta z'umwe za Amerika n'Uburusiya ziriko zirakorera mu kirere ca Syria yaciye aja mu ngiro ku munsi wa kabiri nyene agiheza gushirwa ko ibikumo. Peter Cook avugira ubushikiranganje bwo kwivuna abansi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyashatse kubwira abamenyesha makuru ikirere izo ndege zoba ziriko zirakorera ko kugira ngo ntizigongane uko kingana. Icyo yashikirije ni uko mwumvikano ukora ku bwoko bwose bw'indege z'ingwano harimo na zimwe zitagira abadereva bita amadrone. Yongeye ko kandi ko uwo mwumvikano ukora ku gihugu cya Syria gusa ariko atakindi gihugu na kimwe uwo mwumvikano uzokoramwo. President w'Ubushinwa Xi Jinping ari mu rugendo rw'iminsi ine mu Bwongereza aho yakiranywe icubahiro kinini cyane. Mu bimenyetso rero byerekana ico cubahiro ni nk'ingoho za muzinga zarashe incuro 41 hamwe rero no kugendera ikirimba ca Buckingham. Ico kirimba ca Buckingham rero hakaba ariho hasanzwe haba umwamikazi Elizabeth w'ingoma y'Ubwongereza. Munyuma yahavuye ashikiriza ijambo mu nama nshinga mateka y'Ubwongereza. Iryo teka rikaba ridaterwa benshi mu bategetsi b'ibindi bihugu bagendeye Ubwongereza. Perezida w'Ubushinwa ariko ntiyagendeye ico gihugu ari imbokoboko kuko hategekanywa ko hazoba amasezerano y'ubudandaji aharurwa mu mamiliyardi 40 y'amadolari. Ariko rero ibyo byose ntivyera ngo de kuko hanze abatavuga rumwe na Leta y'Ubushinwa hamwe n'abaturuka mu gihugu ca Tibet bariko baragira imyerekano. Abashikiye Leta nabo bakaba nabo nyene ariho bari bageraguza kuririmba bashira amajwi hejuru cyane kugira ngo amajwi y'abatavuga rumwe na Leta ntiyumvikane. Ikindi naco nuko President w'Ubushinwa yagendeye ico gihugu mu gihe hari ikompanyi rikomeye cyane rihingura ubutare buvamwe ibyuma rigiye kwirukana abakozi bashika ibihumbi biturutse ku byuma nk'ibyo nyene biva mu Bushinwa bigurwa make.
Urakoze Alphonse kuri aya makuru. Nshuti zacu murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iyi ni gahunda ya radio yacu tubagezaho buri munsi kuri radio inshuti ya bose FM 48 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Turi no kuri internete kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook no kuri Twitter mukoresheje ijambo radio yacu ni ijambo rimwe gusa. Mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com. Dukomereze mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu Rwanda aho polisi y'u Rwanda itavuga rumwe n'abaturage bo mu karere ka Nyamasheke ku mpfu z'abantu babiri polisi yishe irashe mu mpera z'ukwezi gushize. Polisi yavuze ko umupolisi yarashe abo baturage ubwo bamurwanyaga mu gikorwa cyo gusenya inzu yubatse mu manegeka. Ababuze ababo n'ababyiboneye babwiye Ijwi rya Amerika ko abo bapolisi barashe bagambiriye gucikisha Bwana Felix Ndagijimana wayoboraga akagari ka Gasayo wari umaze guhohotera mugenzi wabo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yanyarukiye mu burengerazuba bw'igihugu areba uko icyo kibazo cyifashe.
Haburi iminsi ibiri gusa ngo kwezi kwa cyenda kurangire nibwo hasakaye amakuru ko polisi yishirashe abaturage babiri komeretsa abandi babiri mu karere ka Nyamasheke. Itangazo polisi y'u Rwanda yashyize ku rubuga rwayo riravuga ko umupolisi yabikoze yitabara. Riravuga ko ubwo bari mu gikorwa cyo gusenya inzu yubatse mu manegeka hamwe na Bwana Felix Ndagijimana wayoboraga akagari ka Gasayo, banyirayo batsimbaraye begura imihoro bakomeretsa umuyobozi ndetse bashaka no kwambura polisi imbunda. Iyo nzu basenyaga ni yakumba kamwe na saro yubakishije ibiti. Zakari ni yibiza umwe mu bahasize ubuzima yashakaga kuyibamo kuko ngo iyo yarasembereyemo kwa simbaho zayo zishaje yashoboraga kumugwira. Abahuye n'ikibazo nababonye uko byatangiye batwiganiye. Uyu ni umuturanyi.
Nagize nsanga gitifu ari kubabwira ngo nibayisenye ngo babwiye ko bakuraho amabati. Ategeka bari bari kubaka ngo bayisenye nabo baranga baravuga ngo ni abakozi barigendera. Ahita amamagara arambwira ngo nimuhirize umupanga nange ndawumwima amubwira ko nta mupanga ngira. Noneho nawe aramanuka ati umupanga wo bari gutema ibigombo. Araza aratangira gutemagura amaze gutemagura ise uwo mugabo bica mu makamarita zari. Ngo yarazamutse arabwira ati nyene nimushyikirize ubuyobozi. Ni nimba nubatse ahantu hatari ngombwa baramubwira ngo najye imbere bagende bahita ko barongera baramugaraba mushyiramo imitego tiyikubitasi baramubwira ngo natege bamushyiremo amapingu narababwira ati nye ndemera nijyane nigeze ku buyobozi baramubwira ati hoye ati ntago dutege uko tugutwara ubwo gitifa abaturutse inyuma abamukubise ingumi ko hejuru y'ijisho ahita ko yikubitasi none arasambagurika kwa gusambagurika natwe tuvuze indura tumona arapfuye yumvuje tuvuje indura no police ahitamagana uri mu police bari kumwe namuzanira imbunda ngaturasi ya mbunda barayizana bamaze kuyizana arasa hasi arashyase natwe dukomeza tuvuze indura noneho rero abantu bumvise imbunda baza biruka bahuruye
abaganiriye n'ijwi rya Amerika bose barahuriza ku kubirasa rya bya impfu ryaraturutse kuri bwana ndagije imana akimara gukomeretsa barita zari bica mu mpaka ababuza baba baturanye n'ababibonye ngo baturutse hirya no hino ku misozi bahuruye n'induru nyinshi batsimbaraye ko mugenzi wabo agomba kubona ubuvuzi baravuga ku buryo baturutse mu mihana byateye polisi kwiruka nk'icikisha umuyobozi wabo nabo bakomeza guhurura polisi ihitamo kurasa bamwe yishakira inzira ko nta muturage wigeze ahurura n'umuhoro nk'uko ibivuga
twasabaga ko bagaruka bakadufasha tukareba uburyo duhekesha uwo musaza ahubwo bo bafata ingamba zo gushyira gitifu hagati umwe imbere n'undi nyuma baragenda
Valence Ngironsanga y'imyaka 19 bavuga ko yarashwe amasasa abiri mu itako ahuruye nk'abandi bose igufa ryarangiritse afite ibisima ku kuguru arwariye mu bitaro bya Bushenge Nyamasheke
numvisha abahungu bari kuvuga ngo tujye kuri polisi kubivuga imwezi abo ngabo nibo nagiyemo tugenda twirukanka ngo tugiye kubibwira kuri polisi imwezi sinzi uburyo twasanze abapolisi imbere niho bandasiye
babara shimtarwa
giye ntabwo nigize ndwana tu
abandi ntabwo babarwanije
nabo ngabo ibyo kurwana mpa ntabyo nabonye
tugeraho basenyaga iyo nzu mu mudugudu wa Gasayo haratuwe bisanzwe hari n'izindi zubatswe mu byavuba ni mu misozi cyane ko na karere hafi ya kosta ariyo miterere ariko imisozi idatemba na bahatuye kandi hari insinga z'imiriro y'amashanyarazi ku buryo bishobora no kugorana kubyumva mu kiganiro na bwana Gabriel Mutuyimana uyobora umurenge wa Karengera yongeye guhamya ko hatemeye guturwa
kuko twahageze se tugasanga singa z'amashanyarazi zirahagera uburyo hapanze singa z'amashanyarazi zahageze hatagenewe gutora
urumva igihe kigeze kibaho mu minsi imyaka yashize abaturage bakajya bikorera umuriro uko babyumva wahari amashanyarazi ntabwo aricyo kivuze ko hemewe guturwa ahubwo imidugudu yahari dufite rezare ya utikani nizo twagiye twereka abaturage nyuma bafite imidugudu buriya bazajyamo
ababa mu kagari ka Gasayo bibanda kuba nyirabayazana w'ibyabaye byose ari ruswa inagoranye kubonera ibimenyetso umuyobozi yabakaga ikaza kubura
yaratwe ngo nidutange 140 kubera ko uwo mukobwa yishingiranye n'uwo muhungu ngo atujuje imyaka 140 rero turamakana twebwe uziko turabasaza ntawe twakura amafaranga ngo yarandika agapapuro tereka mbahe nomero muzayanjyaniye kuri banki munzanire borodewo tuzinde umuntu twabajije ahadubwira ati niko azabikora ati iyo nomero niyi ubwo ngubwo amafaranga agumye kubura nibwo yamfataga arambwira ati yewe ati mpa amafaranga 2020 tubigabane kubera ko yanciye amazi mbone ko indangamuntu muzurishe amafaranga narayamuhaye
ubuyobozi bwa Karengera bwabwije ijwi rya Amerika ko ruswa itajyaga yumvikana ariko ko kuva babapfuye bahise babyumva ingaruka zaturutse ku kuraswa zone nyinshi Madame Théopiste Nyirabizimana yaramaze amezi ane ashakanye na nyakwigendera n'iyibizi
ubuzima bwarahindutse nyine none se ko ngende gukeka yuko yaba yaransigiye nda ngo nyine byabagwa gute ubumundo ukundi mbayeho nge nta kuntu ngira ahangaha nayisubiriye iwacu
abaturage bakomeje guhagarara ku cyo bafata nk'ukuri kwabo ko abapolisi babarashe babarushije ubwenge bwo kwishakira ibimenyetso polisi nayo iravuga ko ibyo bakoze kwari kwitabara kandi byemewe n'amategeko nabajije abavuga ko barenganani babiteguye kugana ubutabera
umuntu yaba afite miliyoni udafite 2020 ukabona 2025 njya gutanga mu rukiko nguri kurega
ngiye uko numva byagenda nuko uriya muntu bamufungura bakamushakira n'impozamara none se kwa baramwisha umuntu bakanamufunga urabona aricyo bimanze
turabantu nyine bo mu cyaro nico gituma baturenganya tugahera hasi ntumenye ubarize ikibazo cyawe umbari kiturenganya umbari kiri mukuri byose dupfira hamwe nyine nta muntu utarukaga ajye kubaza ikibazo cyo
ubwo aherutse ahaguye abo baturage Shehe Musa Fazili Harerimana ministri w'umutekano w'imbere mu gihugu yasabye abaturage kutigomeka ku nzego zibayobora no kudafata polisi nk'umwanzi wabo kuko ibyikora bibafitiye inyungu ubu baritazari bica mu maka yarakize arafunzwe kuko afatwa nka nyiri inzu byose byakomotseho umuhungu we Zakari Niyibizi yapfanye na protégene niyo nsenga naho bwana Felix Ndagijimana wabayoboraga nawe bivuga ko yakomeretse byoroheje yahinduriwe aho akorera iperereza ku byabaye rirakomeje. Leta y'u Rwanda ifite urugamba rutoroshye rwo guteza imbere imyubakire. Birayisaba kubikorana ubushishozi n'ubukangurambaga butajegajega, kuko induru za hato na hato zishingiye kuri iyi gahunda zidasiba kumvikana hirya no hino mu gihugu, cyane mu mujyi wa Kigali, kugeza naho bamwe begura amahiri barwanya babasenyera kuko babafata nk'abanzi b'igihugu. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Inyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Eric, urakoze kuri iyi nkuru. Mu Rwanda kandi guverinoma y'u Rwanda irateganya kujya ica ihazabu umuntu wese wanze kugura ubwisungane mu kwivuza. Ni inkuru mugezwaho na Azumta Kaboyi.
Iyo hazabu ibarirwa kuva ku 5,000 kugeza ku 10,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibi bihano bimaze amezi arenga 5 bishyizweho bishingiye ku itegeko rishya rigenga imitunganyirize y'ubwisungane mu kwivuza, ryasohotse mu kwezi kwa 4 uyu mwaka. Iri tegeko riteganya ko abarebwa n'ibi bihano ari abanze kugura ubwisungane mu kwivuza kandi batari mu cyiciro cy'abakene bafashwa na leta. Bamwe mu banyarwanda bavuga ko batari bazi iby'aya mategeko. Aba nabo mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.
Ntabwo ubundi wakwanga utanga mituweli ufite ubuzima. Nawe maze imyaka 2 ntatanga mituweli kubera turi barindwi mu rugo kubera ubushobozi buke bw'uko amafaranga nayo yabuze. Ntabwo rero wakwanga utanga amafaranga mituweli uzi ko ejo n'ejo ubundi ushobora kurwara. Ntabwo wakanga kuyatanga uyafite ubundi, usibye abantu bareba umuntu bakamwibeshyaho. Ubwo se waba wabuze mituweli yo gutanga ukabona amande yo gutanga? Ni ukuvuga ngo wabuze 3 byo gutanga mituweli, ntabwo wabona 5 byo gutanga amande. Ubwo nyine uricara ukituriza ukareba icyo bakugenera.
Hari n'abaturage binubira ibyiciro bashyizwemo bibagira abakire kandi nta kintu batunze. Aba bemeza ko baramutse bahanwe kandi bitewe n'uko bashyizwe mu rwego badakwiriye baba barenganijwe.
Nkatwe twega abaturage twumva ayo mafaranga n'3,000 banashyizeho no kurya ushobora kuburara wabuze icyo uteka kubera ubushobozi bukeye. Nk'ubu nkanjye banshyize mu cyiciro runaka ntishimiye njuriye, sinzi aho byahagarariye, sinzi icyenge.
Rero bagushyize muri kangahe?
Babanshyize mu cya gatatu kandi ubwa mbere naragiye mu cya kabiri. Icyo gihano kigiye ntabwo twege ntabwo cyadushimisha no gutanga mituweli biba byatugoye. Tuyabona twarushye, hakaba n'igihu yabuze, ukarwaruka ukaremba ukaguma mu rugo kubera ya mafaranga wabuze. Ubwo rero ntabwo wabona 5 by'amande, wabuze 3 bya mituweli.
Bamwe mu bayobozi bashinzwe ibya mituweli bavuga ko iby'ibi bihano batabizi, ndetse bagakomeza kwifashisha uburyo bwo gushishikariza abaturage kugura ubwisungane mu kwivuza bifashishije inyigisho gusa. Madamu Tunze Françoise ni umucungamari mu kigo cya mituweli mu karere ka Bugesera.
Umuturage ari ubushake bwe kujya muri mituweli, nta tegeko kugeza uburi muhana ngo ntogeye muri mituweli turabona. Ntabwo turaribona, uburyo yabonetse batangira kurishyira mu bikorwa ko ntituraribona twebwe.
Iri tegeko rinagenera ibihano umuntu ugandisha abaturage ababuza kwinjira mu bwisungane mu kwivuza. Ugaragaraho kugandisha abandi azajya acibwa amande kuva ku 50,000 kugeza ku 200,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.
Ndibi mwishi wanje utari kuragota nta mugorana niri umugabo ya mwitumye oya nibishoboka yuko nanira gute uramuhenda henda ukamuhutunu ukamuyagira neza utuntu twutugugu kandi na wewe nta byawe.
Kujya mesi byigo ntiringora cyane, gusa nuko hari aba prof bamwe bamwe bari complique kandi naje ndamutse nje no hava sanga atari huri.
Ibyo baruzi ko bose bameze neza nka jewe. Ni wowe ushaka abanyabumako ariyo yenda yaguha nk'ibyimeze. Kuza naho zovugana kuri fone si sawa?
Bakunzi ba studio Ijambo, mugiye gora mukurikira igikino kuri radio Ijwi rya Amerika iminsi yose ku wa gatandatu kuva isaha 12:15 zo ku mugoroba. Studio Ijambo kandi igiye kugira abashikiriza ikiyago cha politike iminsi yose ku wa gatatu no ku munsi w'Imana kuva isaha 12:15 zo ku mugoroba kuri radio Ijwi rya Amerika.
Yo Ijambo ya Set for Common Ground irasuye kubaha ikaze.
Tujyananeho mu Burundi, abantu 9 nibo bamaze gufatwa n'igipolisi mu ntara ya Bururi muri komine Matana. Abo bantu bafashwe mu gihe cy'amaperereza ku barwanya ubutegetsi bari ku ivuriro ryigenga riri mu mutumba wa Rubanga. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse.
Musenyeri wa komine ya Matandu Imana Gata amenyesha ko hamaze gufatwa abantu 9 ku mvuzo z'amatohoza kuva bimenyekaniye ko aho ku mutumba wa Rubanga hari hacumbitse abaroberi. Muri abo 9 amaze gufatwa, abanyagihugu twasanze kuri uwo mutumba wa Rubanga bavuga ko hariho 3 basanzwe ari ababanyi babo, abo nabo bakaba bafashwe ku munsi wa mbere ibyo kuba ko abaroberi i Rubanga byarabimenyekanye.
Abo twetuzi nabo 3 yobo twobona twabonye neza abo bahungu n'umuhungu mwakora mu hoteli n'umugenzi wiwe yari yaje n'umudamu aba hafi yawe
nandara byose ni ku munsi wa Mungu itariki 18 z'ukwezi kw'icumi uno mwaka hagati igice isaha 9 n'igice isaha 10 aho ku mutumba wa Rubanga hatanguye kumvikana inkoho. Amakuru twakuye kuri uwo mutumba kandi akemezwa na musitanteri wa komine ya Matana nuko kwivuriro ryitwa Nema kyabikorera utwabo hari hacumbitse inkozi z'ibibi ndetse n'abanyagihugu bahi Rubanga hariho abakubisa amaso igihe ko barasana inzego z'umutekano.
Nza numva zikuziravuga nyere zitoragurika tugize nk'uguza tubona umuntu yiteye mu gikoni tutaja muri dushe kwinyegiza cyo turavuga gose ati umuntu sohoka wa muhunga carasimbura uzitira romoka ndenzirembo cadukutana n'abasoda bari munsi y'uruzitiro ariho bacungerere nyene nk'uku nyabikoko nabyo cadura tubiranira hajya anya
ibiki
twahuye n'abantu babiri batarenga nibona abonye bavundurutse aho haruguru bafise izo nkoho zibiri bari bambaye impuzu zisanzwe.
Kuri uwo munsi nyine wa Mungu harafashwe abagwanyi babiri abandi nabo batunzwe nayo bameze nkuko amakuru dukura kuri uwo mutumba wa Rubanga abimenyesha.
Baca basatura urugo ngaho inyuma biruka baca haruguru biruka bagiye kandi bari gufata benshi
bande
abo nyine baba police bavuye bafata babiri kuri uwo munsi w'umugoroba kwa ngohurumba bamicutse bazitwara nta kimwe bakuyeho. Ejo rero tugiyeyo apolisi baratugurura turagenda kura imatera amahema ibirako ivyo baryamako imiceri biharagi urumva barabitaye baragenda batoye ikirato kimwe tine ivyo bakuye
nta kigwanisho
batoye.
Nyene iyo nzu abagwanyi barimwo n'umusirikare w'igihugu yitwa Ninganza Pascal ikaba yari ipanzwe na Ntahiraja Abdulaziz. Uyu nawe yaciye ahashira ivuriro ritoya ryitwa Nema. Abo bose uko ari babiri amakudu kuri Rubanga avuga yuko bahunze. Abapolisi baje kurondera uyu musirikare Pascal Ninganza baciye bagenda bajanye umukenyezi wiwe nk'uko umwana wabo abivuga.
Ama ico haje dokoro hazana police yavuga ko akeneye na komiseri w'Ibururi hama camutwara avati ngo aragaruka ntimugingorane twamwe ateka tuguye ko twitware abazi ko hari himbeho avuga ngo yaye ngo aragaruka mugira ubwoba here twarinde ko yoza turabora ubona ko ntwayeho kubera amasihari na pasihari yarahunze we yafati ni bari kwararondera.
Abapolisi baguma bakizura kuri uwo mutumba wa Rubanga komine Matari ntara ya Bururi. Abo bana b'uyo mugabo ubasigaye ari bonyene. Umuhungu wabo mukuru w'imyaka 15 twasanze yasibye ku ishure kubera ko atarafise uwasigira batoya biwe. Musitanteri wa komine Matana yatumenyesheje ko ico kibazo c'uwo mukenyezi bakizi kandi ko ari kubarondera ingene cotoregwa inyishu nayo kubijanye nabo bafashwe nayo kubijanye nabo bagwanyi canke abo bafashwe. Yatumenyesheje ko abapolisi bari mu matohoza tuzomenyeshwa ibyavuyemo hanyuma. Muri komine Matana mu ntara ya Bururi Fidelite Ishatse Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongiye gusaba Ubushinwa kurekura impirimbanyi mu by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu umukristu Zhang Kai watawe muri yombi n'ubutegetsi mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka. Zhang yafunzwe azira kurwanya gahunda ya leta yo gusenya insengero no gukura imisaraba muri ayo masengero yo mu ntara ya Zhejiang. Yafashwe ubwo yiteguraga guhura na Bwana David Saperstein, intumwa idasanzwe ya Amerika ishinzwe iby'uburenganzira bwo kwitira midini ushaka. Mu cyegeranyo cy'umwaka kuri ubwo burenganzira, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika John Kerry yavuze kwifatwa n'ifungwa rya Bwana Zhang. Muri uwo muhango wo kumurika icyo cyegeranyo, Ambasaderi Saperstein yagaragaje ko nubwo leta ikomeje kuniga uburenganzira bwo guhitamo idini ushaka mu Bushinwa, insengero nyinshi yasuye ubwo yari muri icyo gihugu zigifite abayoboke benshi ko kandi abo banyamadini bafite uruhare rukomeye mu guteza imbere uduce batuyemo. Kuva mu mwaka w'1999 buri mwaka Amerika yamagana ihohoterwa rikorerwa abashinwa benshi rishingiye ku myemerere. Muri raporo y'uyu mwaka Amerika yemeza ko abayoboke b'amadini menshi bahohotewe, abandi bakorerwa icyarubozo naho abandi barafungwa. Iyo raporo itanga urugero kubwicanyi bwakorewe abayisilamu bo mu bwoko bw'aba Uyghur ifungwa rye bavuka mu ntara ya Heilongjiang nyuma yuko bagerageje gukora iperereza ku icyarubozo rikorerwa abafungiwe imyemerere yabo ahitwa Falun Gong. Bwana Kerry yavuze ko nta gihugu gishobora kugera ku iterambere nyaryo kibuza bamwe mu baturage bacyo kwihitiramo idini bashaka. Kerry yanasabye ibindi bihugu ku isi bifunze abantu bazira imyemerere yabo guhita babafungura.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri aka kanya Alphonse Ndayikengurukiye agiye kubagezaho inshamake y'amakuru.
Inshamake y'amakuru twabashikirije, President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yari yemeje ejo gukorana na Minisitiri wa mbere wa Canada aherutse gutorwa Justin Trudeau mu gihe yari karamukeza ku telefone ku nsinzi y'umugambwe wiwe. Icyo gihe bara ronse akanya ko kuvugana ko bazokorana mu bijanye n'ihindagurika ry'ikirere hamwe no guteza imbere ubudandaji. Ibindi bavuganye na Justin Trudeau n'ibyerekeye amasezerano aherutse kuba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo mu karere kiba hari Pacifique n'ingene ushira mu ngiro ayo masezerano. Ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi zarinjiye muri Slovenia guhera ku munsi wa gatandatu zivuye muri Croatia bica bituma ico gihugu gihangana n'ikibazo c'impunzi ku mupaka waco wo mu manuko. Abategetsi bavuze ko izishika ibihumbi bine zirimwo inzoya za n'abana bakiri bato zashitse muri Slovenia ku munsi wa kabiri ziyongera ku bandi ibihumbi munani bashitse ku munsi wa mbere. Perezida wa Slovenia Borut Pahor akavuga ko agiye kongereza igitege ca polisi boja gukorera ku mupaka wa Croatia kugira ngo bafashe ibikorwa vy'impunzi nyinshi ziriko zirahungira muri ico gihugu. Yindi nkuru twarashikirije nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko ziragerageza gusukamwo mabisi mu mishamirano iri hagati ya Israel na Palestina, abo abantu bashika 50 bamaze gupfa muri izindwi zibiri gusa. Ibyo rero byatumye umunyabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire John Kerry afata urugendo rwamujanye mu bihugu by'Abarabu no mu bihugu bya Buraya. Urwo rugendo rukaba rwatanguye ku munsi wa gatatu. Igisirikare cha Iraq caragaruje umuheto igisagara Beji kiri mu buraruko bwa Baghdad umukwa mukuru w'ico gihugu. Ico gisagara rero ningira kamero cane kuko cimbuka kandi kikanahingura ibitoro caho rero umuntu w'abarwanyi ba Islamic States bikaba byafashe ingabo za Iraq umwaka kugira ngo zishobore kukibohoza. Amasezerano tokwita nk'umwumvikano w'ingene indege z'ingwano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya ziriko zirakorera mu kirere ca Syria yaciye aja mu ngiro ku munsi wa kabiri nyene agiheza gushirwa ko ibikumo. Peter Cook avugira ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntihashatse kubwira abamenyesha makuru ikirere izo ndege zoba ziriko zirakorera ko kugira ngo ntizigongane mu kirere. Ico yashikirije nuko uwo mwumvikano ukora ku bwoko bwose bw'indege z'ingwano harimwo na za zindi zitagira abadereva bita amatroms.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti twari kumwe mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbifurije amahoro y'Imana, ibiganiro byacu birakomeje, mugire ibihe byiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.